Zingurwa kugichapo cha 14. Sauli yamaze iminsi 3 i Damasiko atacharya atacanywa. Hariho umuntu w'Imana yitwa Ananiya, yumva ijwi ry'Imana rimubwira rite: "Bahasu gende mu nzu ku muntu yitwa Yuda, urahasanga umugabo yitwa Sauli. Ngomba yuko ugenda ukamurambika ku biganza kugira ngo ashobore kubona." Maze Ananiya aravuga ati: "Mwami, cewe narumvise ibyo uwo muntu yitwa Sauli yamahama abakristo, kandi nico camuzanye nino." Ariko Imana iramubwira iti: "Genda, kuko nitoranirije Sauli kugira ngo azankorere." Naho Ananiya yarafise ubwoba, yaremeye kumvira Imana aragenda ashika muri yanzu. Muri iki gicapu urashobora kubona Sauli yicaye ku ntebe. Maze Ananiya amukora ku maso, amurambika ku biganza, aramubwira ati: "Mwene data Sauli, umwami yakubonekeye mu nzira niwe yantumye kugira ngo ndakurambike ku biganza wongere kubona." Murako kanya nyene Sauli yaciye yongera gukanura, aca aronka mpwemu yera, agira n'ubushobozi arabatizwa. Kuva ico gihe izina ryiwe rya Sauli ryaciye rihinduka yitwa Paulo, atangura kuvuga ijambo ry'Imana, kandi abantu benshi baraza bakamwumviriza bagatangara cyane ingene yahindutse. Nama nibaza ingene bamwe muri twebwe twobatungana tumeze nka Ananiya, haraho tugira ubwoba bwo gukora icyo Imana idutegetse. Asangwa Imana idutumye gukora ikintu izo duha inkomezi zo kubikora, kuko yasezeranye kuzobana natwe aho tujya hose. Nuko rero ntutinye gukora icyo Imana yakubariye. Umviriza icyo Imana ivuga muri Yosua igice cya mbere ku murongo w'icyenda: "None si jewe nkwibaririye, ntishikama ushira amanga. Nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzojya hose."